Mwana nyakumbiza radio Izwi rya Amerika. Radio Izwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Ishuti ya bose. Bari muri Uganda mu karere ka Gisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88.9 radio Izwi riyobora. Mwiriwe shuti zacu kaze makuru iyo kuri mugoroba muri kumwe na Fidel Niyonga. Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'Burundi ari mu bando 18 bagirijwe kubijanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye baciwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose na sentare ntayinyuzwa y'u Burundi ku munsi wa kabiri w'indwi avuga ko urubanza rute kubiri n'amategeko.
Urubanza uraje igihe kigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu Gifaransa prescription.
Uyo ni Pierre Buyoya yahoze ari perezida wa Burundi akaba muri iki gihe aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kagarama mu gisagara cya Kigali imaze kwemeza ko Rusesabagina abandanya gupfungwa by'agateganyo. Imidugararo irabandanya muri Gine hafi y'indwi inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu uyu munsi mu gitondo cya kare amasasi yumvikanye ku murwa mukuru Conakry. Abagwanyi bavuye mu gihugu cya Mozambique bagize igitero cyihaye inkumbi muri Tanzania. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arakira uyu munsi Washington bagenzi biwe b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan bararabira hamwe uko intambara yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh yohagarara. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya. Imidugararo irabandanya muri Gine hafi y'indwi inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu uyu munsi mu gitondo cya kare amasasi yumvikanye ku murwa mukuru Conakry. Thomas Kamirinda dufite ibindi.
Komisiyo y'amatora y'igihugu ya Gineya imaze gutangaza ibyavuye mu matora yo mu ntara 37 kuri 38 zigize igihugu. President ucyuye igihe Alpha Condé w'imyaka 82 y'amavuko araza imbere cyane kure mu majwi y'agateganyo ku buryo yizeye manda ya gatatu. Umugwa mu ntege Selu Diallo w'imyaka 68 y'amavuko banahanganye no mu 2010 no mu 2015 avuga ko amatora yabayemo ubujura bukabije aremeza ko ari wewe yatsinze n'amajwi 53%. Abayoboke ba Diallo basubiye mu myivumbagatanyo. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko bamenaguye n'amabuye banatwika amazu n'amaduka mu duce dutandukanye tw'umurwa mukuru Conakry. Bahanganye n'abashinzwe umutekano ku buryo hari quartier zimwe na zimwe cyane cyane iyitwa Sonfonia yiganjemo abayoboke ba Diallo amasasu yumvikanyemo. Nta makuru aramenyekana niba harabo yahitanye cyangwa yakomerekeje. Kugeza ejo kuwa kane hashize abantu batanu byibura nibo bari bamaze kumenyekana ko bari bamaze kwicwa muri iyi midugararo yo muri Gineya. Guverinoma yategetse ingabo z'igihugu gufasha polisi kugarura no kubungabunga umutekano mu gihugu hose. Hagati aho abakomiseri babiri ba komisiyo y'igihugu y'amatora ya Gineya beguye uyu munsi bavuga ko ibarura ry'amajwi ririmo amariganya menshi.
Urakoze Thomas. Abagwana muri Libya bashize umukono ku masezerano yo guhagarika ingwano. Ibirori byabereye Geneve mu Swiss babifashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibindi twumvirize Thomas Kamirinde.
Abasinye ku ruhande rumwe n'abahagarariye guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yemewe n'amahanga GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa ifite icyicaro i Tripoli umurwa mukuru wa Libya. Ku rundi ruhande n'abahagarariye umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya ANL mu magambo magufi wa Marshal Khalifa Haftar ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nk'uko umuhuza wabo Stephanie Williams yabitangaje, agahenge karahita gatangira amasezerano akimara gushyirwaho umukono. Stephanie Williams akuriye ku bw'ubusigire umutwe w'intumwa za Loni muri Libya, Manul mu magambo ahinnye. yasobanuye ko aya masezerano ateganya ko abacanshuro b'abanyamahanga bose barwana muri Libya bagomba kuba bahavuye mu gihe kitarenze amezi atatu ari imbere. Ateganya kandi umutwe umwe rukumbi wa polisi ugizwe n'abantu baturuka ku mpande zombi zirimo zirwana uzabushinzwe kugenzura ibice byose by'igihugu aba barwana batumvikanaho. Amasezerano ateganya nanone ko GEN na ANL bazatangira ibiganiro bya politiki ku itariki ya 9 y'ukwezi gutaha i Tunis, umurwa mukuru wa Tunisia. Umuhango wo gusinya aya masezerano wahuriranye n'indi nkuru nziza. Indege itwaye abagenzi yavuye i Tripoli ijya i Benghazi bwa mbere na mbere mu gihe kirenze umwaka. Ababisesengura ariko basanga Libya izongera kugira amahoro ari uko imitwe itabarika irwana yumvikanye yose n'ibihugu by'amahanga biyishyigikiye bikabyemera.
Tugushimire Thomas. Abagwanyi bavuye mu gihugu cya Mozambique bagize igitero cyihaye inkumbi muri Tanzania. Abagwanyi bagera ku 300 baturutse muri Mozambique bateye imihana iri mu bumanuko bwa Tanzania. Bishe igitigiri kitaramenyekana c'abantu mu ndwi iheze. Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi mukuru w'igipolisi cya Tanzania, Simon Siro, avuga ko leta ya Kiislamu yiyitiriye ico gitero. Avuga ko abo bagwanyi bateye imihana yahitwa Kitaya mu ntara ya Mutwara iri ku rubibe n'igihugu cya Mozambique. Kitaya avuga ko abo bagwanyi yise abagira iterabwoba bagera ku 300 baje baturuka muri Mozambique batera ibiro by'igipolisi n'imihana yahitwa Kitaya barica abantu batari bake. Mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo yigenga Azam TV ku munsi wa 4 yavuze ku buryo butomo igitegeri cy'abantu bishwe canke ngo atange itariki y'ukuri ico gitero cabereye ko. Avuga ko igipolisi cyahagaritse bamwe mu bagwanyi mu gihe abandi bavugwa ko basubiye muri Mozambique. Abafashwe ariko barasambishwa muri iki gihe. Byari rya mbere abategetsi ba leta ya Tanzania bemera ko intagondwa z'abayisilamu ziriko zongereza ingufu mu buraruko bwa Mozambique zikorera no ku butaka bw'igihugu cyabo. Ibitero by'izo ntagondwa ku butaka bwa Tanzania ntibiba kenshi kandi ntibyihe inkumbi nk'ibibera muri Mozambique aho zishe abantu amajana n'amajana kuva habaye igitero cyazo cya mbere mu mwaka w'2017. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arakira uyu munsi Washington bagenzi biwe b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan bararabira hamwe uko intambara yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh yohagarara. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Uyu munsi imirwanire cyakomeza muri Nagorno-Karabakh. President w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ishobora kuba imaze guhitana abantu bagera ku 5,000 mu gihe cy'ukwezi imaze. Yatangaje ko avugana na bagenzi be b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijani kuri telefoni kenshi buri munsi. Ati nizeye cyane ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga umusanzu wo gushakisha amahoro. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arabonana buri wese ukwe undukwe na bagenzi be b'Armenia na Azerbaijani hano i Washington DC, ariko ntibiramenyekana niba aba babiri nabo ubwabo bari bwiganirire amaso ku yandi. Ibihugu bikomeye byo ku isi bifite impungenge z'uko iyi ntambara yo muri Nagorno-Karabakh yakongeza akarere kose ka Caucasus n'ingaruka yagira ku mpombo nini cyane zikanyuramo zitwaye gaz na peteroli ku isoko mpuzamahanga, ariko banyira ubwite bo ntibabona amahoro hafi aha. Minisitiri w'intebe wa Armenia Nikol Pashinyan avuga ko ibikorwa bya diplomasi bitazarangiza iyi ntambara. President wa Azerbaijani Ilham Aliyev nawe avuga ko amahoro ari kure nk'ukwezi. Armenia na Azerbaijani bamaze imyaka irenga 30 mu by'ukuri barwanira Nagorno-Karabakh. Armenia ivuga ko ari intara yayo Azerbaijani ishaka kwigarurira ku ngufu.
Barakoze bagenzi bacu bo kuri amakuru yo hijya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Sentare y'intango ya Kagarama mu gisagara cya Kigali imaze kwemeza ko Rusesabagina abandanya gutungwa by'agateganyo. Ibyo uko abura navuga ko atari umunyarwanda. Sentare yabiteye ibyatsi isomwa ryabaye Rusesabagina ari mu gasho, inteko iburanisha ariyo iri muri sentare yonyine. Kigali asumpa kabo yadufite ibindi kuri inkuru.
Asoma icyemezo umucamanza yavuze ko umushinjacyaha afite uburenganzira bwo gusaba ko ukurikiranyweho ibyaha yongererwa igifungo cy'agateganyo kugira ngo anoze iperereza rye. Rusesabagina n'abamwunganira nta n'umwe wari mu rukiko ubwo rwasomaga umwanzuro. Bawukurikiranaga abafungiye muri gereza ya Mageragere hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Umucamanza yahereye ku kibazo cyatinzweho mu iburanisha riherutse cy'uko Bwana Rusesabagina atari umunyarwanda. Urukiko rucyanzuraho ko Rusesabagina ubwo yaburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko ari umunyarwanda kuko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubw'Ububiligi, bityo ko nta kindi urukiko rwahindura. Umucamanza yavuze ko kandi hari impamvu zikomeye zituma Rusesabagina akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubwo umushinjacyaha yasabaga ko Rusesabagina yongererwa iminsi 30 y'igifungo, yavuze ko bamaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN, kandi ko hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi bagomba kubaza. Umucamanza yavuze ko mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha wagejejweho dosiye y'uregwa ashobora gufata icyemezo cyo gukora iperereza ry'inyongera iyo asanze ibimenyetso biri muri dosiye yashyikirijwe bidahagije, ngo iyo minsi 30 ikaba ishobora kongerwa bigakomeza bityo. Urukiko rugasanga umushinjacyaha ari ugomba kumenya ibikenewe kugira ngo dosiye ifatirwe umwanzuro. Ukuba rero asaba ko Rusesabagina yakongererwa iminsi 30 y'igifungo kugira ngo hakomeze iperereza ry'inyongera ko biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Abunganira Rusesabagina bari bagaragarije urukiko ko yafungurwa gakurikiranwa ari hanze, ngo kuko ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi. Urukiko rwavuze ko ibyo basaba biteganywa n'amategeko, ariko impamvu bashingiraho zikaba zitahabwa agaciro, ngo kuko kuba Rusesabagina atarigeze ahanwa n'icyaha atari byo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha zigihari ngo no kuba arwaye bikaba nabyo bidahagije, kandi ngo uburenganzira bwe bwo kwivuza bukaba butabangamiwe. Ikindi cyari cyagarutsweho cyane muri uru rubanza kigakurura impaka, uruhande rw'uregwa rwari rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko Rusesabagina yongererwa igihe cy'igifungo bukerereweho iminota 7, bityo ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Urukiko rwavuze ko kuba umushinjacyaha yarashyikirije ikirego tariki ya 16 ku kwezi ku isaha ya 8:00 irenga y'iminota 7 nta tegeko yishe. Umucamanza asobanura ko umunsi w'urukiko urenga nyuma ya 6 z'ijoro. Ahereye ku byaburanishijwe byose, umucamanza yanzuye ko ubusabe bwa Rusesabagina n'abunganizi we nta shingiro bufite.
Uvuga ko ntacyo ubushinjacyaha bwakoze mu minsi 30 ya mbere bikaba bitahabwa agaciro. Kuba uregwa asaba ko yafungurwa by'agateganyo bagukenanwa yo hanze kubera ko ari ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi, urukiko rushingiye ku biteganywa n'ingingo ya 97 y'itegeko nimero 27 yavuzwe, rurasanga ibyo Rusesabagina Paul n'abamwungana basaba biteganywa n'amategeko, ariko impamvu bashingiraho basaba kuregwa yafungurwa by'agateganyo zikaba zitahabwa agaciro, kuko kuba Rusesabagina Paul atarigeze hamwa n'icyaha sibyo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha zigihari. Kuba arwaye bikaba ntabyo bikaba nabyo bidahagije ngo arekurwe by'agateganyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha akekaho, kandi bikaba ntacyo byabangamira ku burenganzira bwe bwo kwivuza. Urukiko rukaba rusanga Rusesabagina Paul agomba kongererwa igihe cy'ifungwa y'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zituma Rusesabagina Paul yongererwa igihe cy'ifungwa ry'agateganyo. Rutegetse ko Rusesabagina Paul yongererwa igihe cy'iminsi 30 cyo gufungwa by'agateganyo agakomeza gufungirwa muri gereza.
Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha 13 birimo byo kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no gutera inkunga umutwe w'iterabwoba. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumpta.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835.
buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Mu Burundi ku munsi wa kabiri z'intare nta inyuzwa y'igihugu yarasomeye urubanza abantu 18 barimo Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi akabaserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali na Sahel wo gufungwa Burundi kuri dosiye y'igandagurwa ya nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye. Pierre Buyoya avuga ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakuha perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye u Burundi, murakoze cyane gose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mbega ubwo rubanza mwagwakiriye gute?
Bwa mbere yerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza kubwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo n'iryarindi mu rubanza kubwacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga, ubwo rubanza uravye igihe bigwerekeye rumaze, ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu Gifaransa prescription. Cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahanwe rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa, ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996. Rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Muriko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko, muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko ahonyanze.
Navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko, mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki n'ubucurubanza mu nzira itajyanye n'amategeko.
Aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga.
Ikindi rero nareko ndavuga unduhunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'Abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu, ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turiko twagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. Ibindi nokongera ni uko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye, nta kintu na kimwe kiboneka kigeze kerekanwa mu ncamake. Rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye ni uko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha, kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwenizo zicibwa, ko izo dosiye mwenizo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliasiyo yari kujya mu butungane. Nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki suruanza rujanye n'ubutungane
none mu mufise
yaje neza abantu barimo nuruanza bagakiriwe intwaro yariho gihe uwo mukuru w'igihugu ndadaye yaganaguzwa ko nuruanza rwakiriwe n'ubuga intwaro ya iprona kuko uravye mbere nabo bakiriwe imanza harimo abashingantahe batanu bose batwaye umugambwe no rero twebwe tuvuga tutinye rubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turabyiyamirije
muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza
izo kunguruza nkuko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'Uburundi no mu masentare y'Amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko ibyo ishobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye aha mvuze ku giti cyanje.
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel. Murakoze ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri aya matora, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Professor Jean-Marie Vianney Higiro yigisha muri Western New England College muri leta ya Massachusetts uko yabonye uguhayira kwa nyuma kw'abakandida.
Nazikurikiranye bitandukanye n'icyo ubushize, uko icyo ubushize wabonaga bajya impaka umwe ahagarika undi, mbese ari nk'ibintu byo gutongana, ariko ubu batangaje ibitekerezo byabo. Umwe yatangaje gahunda ye, n'undi atangaza gahunda ye, gahunda nyine zitandukanye, ku buryo ubona noneho nk'abagikurikiranaga babonye aho buri mukandida ahagaze ku bibazo by'imbuto Amerika ifite muri iki.
Umwe mwabibonye musesengura, mwabonye abakandida bombi ibibazo bibatandukanye ku buryo bugaragara ni ibihe?
Biden aravuga ati reka tubanze turwanye icyorezo cya COVID, tukirwanye dusize n'ubwenge, tukirwanye dukora gahunda zituma amashuri atangira, tuzirwanye tukirwanye Abanyamerika babone n'uburyo bwiza bwo kwivuza, noneho tufungure tuzi ko ibyo bintu hari aho tubigejeje. Perezida Trump akavuga ati tugomba kubikora byombi, tugomba gufungura igihugu abantu bakajya ku kazi kandi tugakomeza tukarwanya icyorezo.
Profesori Higiro, mushingiye ku bintu mwumva n'abantu, ibyo mubona, ibyo musoma, musanga uko abakandida bombi uko bagiye impaka iminsi 12 mbere y'uko amatora nyirizina akorwa, hari icyo gusanga byahinduye ku mitekerereze ku buryo abazatora cyangwa abatora babikora cyangwa se babona?
Yewe, ibyo ntawabihamya kubera ko ura uziko ngezuari miliyoni zirenze mirongo itatu na zirindwi zarangije gutora. Icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri, abasigaye bavuga bati turacyasuzuma bakandida bari basigaye ari bakeye, iperereza niko ryabyerekanaga. Ubwo rero kuba umuntu yavuga ko ibiganiro byaraye bibaye biri butume uyu n'uyu tera arusundi ntawabimenya rwose.
Ndabashimiye cyane Profesori Jean Marie Vianney Higiro ku bisobanuro buduhaye.
Juti zacu mwakoze gukurikirana amakuru n'ibiganiro twahite bafite kuri isaha aha akaba ariho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Yahagarariwe na Etienne Karekezi kuri micro mari kumwe na Ange Fidel Nyonga. Kugira umugoro wa mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Shabaroni ba wo.